mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamina na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio ya 18 muri kumwe na Jordiane na Hazwe Ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Muri vyo harimo yuko icegeranyo cinge ni ibiganiro bihuza abarundi vyagenze kuva bigitangura gushika kwifatwa nk'ivya nyuma vyabaye mu mpera z'ukwezi kwa 10 kuno mwaka kiri mu minwe y'umuhuza mukuru Matati y'abarundi perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni.
Harigeraje impande zibiri zihura ngo ziganire zivugane biti turabyumvikana n'ibindi tuvyumvikana kugira abahuza baje hagati bagira ati mutumvikana ko mu wese nahebe ikiwunda hebe iki twabye tutire ni byabananiye tanga imihoho hanyuma turabe abandi bakorera mu ngata.
Uyu ni Charles Nditije aramutswa umugambwe Uprona utemewe n'ubushikirangaji bw'intwaro hagati mu gihugu cy'u Burundi avuga ko kubona kugera ino saha impande zegwa na Matati y'abarundi zitarashobora kwicarana ngo ziganire amaso mu yandi ari kimenyetso nta musiga kwabahuza badashoboye igikorwa bashinzwe kubwa Nditije cyo kimwe n'abagenzi we batavuga rumwe na leta y'u Burundi abo bahuza bari bakwiye gukinjura. Iyo nkuru cyo kimenyereke y'abanyeshuri mu ikambi ya Rusenda turi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bariko barirukanwa ko za minervale zabo zitararihwa kuva umwaka w'ishuri ugitangura turazigaruka ko handi hato. Ariko nubanza nkababwira muri make yuko igipolisi mpuzamakungu Interpol kiri mu bihe bikiregwa ko kigira gishirwe muri politike n'Uburusiya mu gico gipolisi kiriko kirarondera uzoba umuyobozi wacu mushasha nkuko bishikirizwa n'ababikurikiranira hafi mu Burusiya. Umutegetsi akomeye mu gipolisi cy'u Burusiya n'umwe mu bakandida babiri baharanira uburongozi bw'ico gipolisi kigenzura igipolisi ibyo ibipolisi byose ku isi mu matora ategekanijwe kuri uno wa gatatu Dubai. Utsindira iryo tora azosubirira umushinwa Meng Hongwei yafungiwe Beijing mu kwezi kw'icenda yagirizwa ibiturire. Umushikiranganji wa Leta Zunze za Amerika ajeje imigendranire n'andi makungu Mike Pompeo yashikirije jo kwa kabiri kwa Amerika ishigikiye umunyakorea yepfo Kim Jong-yang ko ariwe arongora ico gipolisi mu gishingo cyo mu Rusiya. Major General Aleksandar Propotuch nawe asanzwe arongoye ibiro vya Interpol mu Rusiya niwe aboneka ko afise amahigwe menshi yo gutorwa kurongora ico gipolisi mpuzamakungu. Urusiya bwarashi bwagirizwa ko mu myaka iheze bwakoresheje Interpol mu guhiga abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump amenyesha ko guhagarika imigenderanire na Arabia Saudite ryo bari kosa rikomeye naho ico gihugu cagirizwa kwica umumenyesha makuru yakorera muri Amerika ariko yamuka muri Arabia Saudite Jamal Khashoggi. Trump yabwiye amenyesha makuru ejo kuwa kabiri ko ico cose cagirizwa guhungabanya gateka kazi na muntu kitohabwa uburemere kuruta umutekano w'igihugu hamwe n'inyungu z'ubutunzi bwa Amerika. Ivyo yabishikirije inyuma yaho ikigose ya kijeje iperereza hanze y'igihugu cemeje ko umuhungu umwe wa Arabia Saudite Mohammed bin Salman ariwe yoba yarategetse bwo bwicanyi bamwe mu bahoze barongoye ikigosiya bashikiriza ko bateye kubiri n'ivyashikirijwe na Trump. John Brennan yahoze arongoye ico kigo kandi yamye atavuga rumwe na Trump yashikirije ejo ko inama nshingamateka ari yizofata ingingo y'ikizokorwa kuvyatohoje ku rupfu rwa Jamal Khashoggi. Kumugabane wa Afrika, Jacob Zuma yahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo yashigikiye yivuye inyuma Tom Moyane yahoze ayoboye ikigo kijeje gutororokanya amatagisi mu gihugu. Tom Moyane aherutse kwirukanwa mu mabanga yiwe na perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa. Perezida Ramaphosa yirukanye Tom Moyane muri uku kwezi ni nyuma y'uko itohoza ryakozwe risavye ko yirukanwa mu mabanga yiwe mu ntumbero yo kugarukira ikigo kijeje gutororokanya amatagisi cahoze cubazwe mu gihugu. Moyane yagiye muri sentare kurwanya ingingo y'ukumwirukana. Jacob Zuma yahoze aramutswa Afrika y'Epfo asigura ko itohoza ryasavye ko Moyane yirukanwa mu mabanga yiwe ryarenze ku gikorwa ryari rijejwe. Perezida Ramaphosa ku ruhande rwe nawe akishura ko yafashe ingingo y'ukwirukana Moyane kugira ngo ahagarike ugutakaza icizere ku kigo kijejwe gutororokanya amatagisi cahoze cubashwe mu gihugu ca Afrika y'Epfo. radio ijwi ry'Amerika mukunda isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu kandi tubahaye ikaze kuri mwe mutwumva mu Burundi mukurindira ko FM zugurugwa turacari ku mirongo migufi ya short waves kuri metero 25, 31 na 41 ku mugoroba kugira mutwumve mucamuja kuri metero 19 na metero 22. Uwundi buryo mushobora kumva ku ijwi ry'Amerika ni kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com kuri Facebook VOA radio yacu murahasanga ibiganiro n'amakuru bitandukanye.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi muhuza mukuru matati y'Abarundi ariwe mukuru w'igihugu cy'Ubuganda Yoweri Kaguta Museveni yarahawe icegeranyo cingene ibiganiro byose bihuza Abarundi byagenze kuva bigitangura. Umufasha wiwe Benjamin Mukapa yahuza twari igihugu cya Tanzania niwe yakimushikirije hari ku munsi wa mbere w'inondwi nk'uko bivugwa n'umuvugizi w'ibiro by'umuhuza. Abatavuga rumwe na leta y'u Burundi baheruka gusaba ko bohindurwa abahuza. Umunyeshamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru akurikiranira hafi by'ibiganiro by'Abarundi adufitiye ibindi kuri no nkuru.
Makocha Tembere umwunganizi Ntayega Yezwa wo muhuza mu matati y'u Burundi William Benjamin Mukapa yatangaje ko icegeranyo cinge n'ibiganiro byagenze kuva mu ntango camaze gushika mu minwe y'umuhuza mukuru kuva ku muhingamo wo ku munsi wa mbere w'iyindwi uwo nawe n'umukuru w'igihugu c'Ubuganda Yoweri Kaguta Museveni. Ikinyamakuru candikirwa mu Buganda Chimp Report kivuga ko Museveni amaze kwakira ico cegeranyo yatangaje ko ubu atawundi mukino ukwiriye kuba ku nyishu zotoregwa amatata ari mu Burundi. Ico kinyamakuru kibandanya kivuga ko Museveni yongeye ahanura Burundi ko bukwiye guciraho ibwirizwa shingiro imigwi yose yumvamwo rigaruka nituze n'umutekano kandi rikingira Abarundi bose maze abahunze batahuke kandi babeho mu mahoro. Aho ni mu gihe Burundi ubu bugengwa n'ibwirizwa shingiro rishasha ryatowe mu kwezi kwa gatano uyu mwaka. N'ibwirizwa shingiro giyamirijwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Yamara Museveni yavuze ko inzira zose zo gutatura matati zikwiye kubahiriza ubwigenge bw'igihugu. Museveni yarashimiye umufasha wiwe Mukapa nabo bakorana. Mukapa ni wamaze imyaka itatu agerageza guhuza begwa n'amatati bose nk'uko yabitumwe n'abakuru b'ibihugu bakareye ka Afrika y'ubuseruko. Mu ijambo ryiwe mu gushikiriza ico cegeranyo nk'uko ico kinyamakuru kibandanya kibivuga, Mukapa yavuze ko harimo inzira zose zishobora gutanga amahoro mu Burundi ko leta yozikoresha neza hashingiwe ku bwigenge bw'imigambwe myinshi n'ivyimviro vya benshi mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro nyakuri. Naho atawuramenya ibiri muri iyo raporo mu gusozera igice cya gatanu cy'ibiganiro giheruka kubera Arusha mu kwezi guheze, Mukapa yaravuze bimwe muri byo. David Kapsya n'umuhanuzi mukuru wiwe.
The facilitator now will review the documents he has.
Atumuhuza agiye kwegeranya inzandiko zitatu zose afise azishyire hamwe. Izo nazo ni urupapuro rw'inzira ruganisha ku matora meza yarungikiwe na leta ubwo abatavuga rumwe na leta bahunze, hamwe n'ururero abatavuga rumwe na leta bahunze n'abari mu gihugu baje gushikako. Azoca atanga raporo ku muhuza mukuru ariwe Yoweri Museveni atwara igihugu c'Ubuganda. Byose bizovana n'ico inama y'abakuru b'ibihugu by'akareka yase bazoshima ko biba. Nibo bazomenya ko ibiganiro bibandanya canke bihagarara. Bashobora no kumubwira akabandanya igikorwa, ariko Mukapa yifuza ko yuhagarikira ngaha akazi kiwe natwebwe twese.
Muri
ico cegeranyo kandi harimo ko Mukapa vyamugoye guhuriza hamwe impande zose zegwa n'amatati. Ubuheruka Mukapa yababajwe n'uko leta n'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD batitavye. Abatavuga rumwe na leta bari bitavye batahuye ko umuhuza yanani wa kazi kwa tanze imihoho. Ubu ni Charles Nditije.
Nta na rimwe harigeraga impande zibiri zihura ngo ziganire zivugane bitiwe turabyumvikana bindi tuvyumvikana kugira abahuza baje hagati bagira ati mutumvikana ko mu wese nahe bikiwunda hebi ki twabye tutire ni byabananiye tanga imihoho hanyuma turabe abandi bakorera mu ngata
aho bose bace bahuriza kugwandiko bashikirije umuhuza bamubwira ko bakeneye abandi bahuza Anise Niyonkuru no munyamabanga mukuru na Nise na Rede rutavuga rumwe na leta yavuze ku bwa bose
twashaka uwundi muhuza ubwa mbere twashaka yuko inyu africaine yishye hamwe igihugu byo muri Afrika gyoca risubira rigafata ikibazo cy'umuntu muntuke bakatrondirira uwundi muhuza guko twasanze umuhuza ari umuhuza n'umufasha w'umuhuza twasanze ko ikibazo cy'ubundi atacitayeho cyane
ubu igisigaye nuko umuhuza mukuru Museveni ashikiriza iyo raporo inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko iyo niyo izotanga umwanzuro wa nyuma w'ingene gutatura amatati mu Burundi bigiye kugenda atagihindutse iyo nama izoba mu mpera z'uku kwezi kw'icumi na rimwe Cyeklave ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Ijwi rya Amerika naryo rikemera yuko rizokurikiranira hagufi vyo nama kugira ngo tuzoshore kumenya ikigiye gukurikira mu kurindira murashobora namwe bwe kutwandikira ico mwiyumvira kuri ivyo biganiro kuri radio yacu @gmail.com. Ivya politique turatubandaniza mu kanya muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho basa nk'abatanguye kwitegura kwiyamamaza ku matora azoba mu kwa 12.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Jwi d'America mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,600 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530. Radio Ijwi d'Amerika, radio yanyu.
Ejo aho bukera ibikorwa byo kwiyamamaza kubazo kwitoza amatora mukuru w'igihugu ategekanije igenekerezo rya 23 kwezi kwa 12 muri Republika ya Demokarasi ya Kongo biratangura. Bamwe manyagihugu wa mugisagara ca Goma basaba bashimitse uzokwegukana intsinzi kuzoharanira amahoro. Babwiye mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana kwatakaza bimirije bagoza leta nibamara kubona amahoro bazokwikorera utwabo. Reka dukurikira inkuru yaduteguriye.
Abatari bake mu batuye mu mujyi wa Goma muri Kivu y'Amajyaruguru barifuza ko ari wese uzatsinda amatora yazakora ibishoboka igihugu kigatekana, abagituye bagakora ibyabo nta kibakanga cyangwa ngo kibahutaze.
Mimi ningependelea rais atakayechaguliwa.
Nje nakwifuza ko president uzatorwa yakora ibishoboka igihugu kikagira amahoro. Ntitumukeneye uhimirimo azaduha umutekano anadushyirireho uburyo bwo kutworohereza gukora ubucuruzi no guhanga imirimo tugaha n'abandi akazi. Icyo tumwitezeho ni uko azaho igihugu cyari kigeze nawe azakomereza waduha umutekano.
Usalama ndani ya inji. Président qui sera élu le 23 décembre, moi je peux vouloir à ce qu'il puisse faire juste.
Perezida uzatsinda amatora yo ku itariki 23 z'ukwezi kwa 12 namusaba ibintu bibiri gusa: kurwanira umutekano kuko tudakeneye ko baduha akazi, ahubwo batwihera amahirwe yo kwikorera tugaha n'abandi akazi. Hari abasangana nyuma y'umutekano hari ibindi byinshi uzatorerwa kuba umukuru w'igihugu agomba kuzitaho by'umwihariko mu rwego rwo guteza imbere igihugu mu buryo bufatika. Urabizi ko hari ibibazo byinshi perezida uzatorwa akwiye kwitaho, uretse umutekano ituze nirimara kuboneka azatugezeho n'ibindi bikorwa remezo nk'imihanda, amavuriro n'ibindi muri Kivu y'Amajyaruguru. Murizera ko ibyo byose azabigeraho?
unawakia kabisa sababu tunatumaini kama rasmi atapita atachaguliwa.
Turabyizeye rwose ko perezida uzatorwa zagerageza kuko abanyekongo barambiwe intambara kandi bazamufasha bashe kurangiza intambara zo muri Kivu y'Amajyaruguru. Turamusaba kandi ngo namara gutorwa zarambire Burundi z'intambara zo mu burasirazuba bwa Kongo muri teritwari za Beni, Lubero na Masisi bajye bagenda batikanga ubushimusi bw'abantu nta bwicanyi cyangwa undi mutekano muke, nyuma y'ibyo kandi atwereke iterambere nyaryo. Gahunda ya Emmanuel Ramazani Shadaru, umukandida watanzwe na Perezida Joseph Kabila, yamaze kujya hagaragara. Ni gahunda y'imyaka itanu izatwara miliyaridi 86 z'amadolari y'Amerika, bivuze ko buri mwaka hazajya hakoreshwa miliyaridi zisaga 17 zivuye kuri miliyari 5 z'amadolari z'ingengo y'imari y'uyu mwaka wa 2018. Iyi gahunda ya Emmanuel Ramazani Shadari izibanda ku nkingi nyarizo: gusubizaho ubutegetsi bwa leta ku butaka bwose bw'igihugu, kuzamura imiyoborere myiza, kuzamura ubukungu bw'igihugu no kurwanya ubukene hagendewe ku mahirwe aboneka muri buri karere k'igihugu. Emmanuel Ramazani Shadari yanijeje guhanga imirimo 100,000 uhereye ubu kugeza mu 2020, kongera umubare w'abaturage bafite amazi meza n'amashanyarazi, kuzamura imishahara y'abarimu n'abasirikare no gusaranganya neza umutungo w'igihugu. Muri gahunda y'imyaka itanu avuga ko azarwanya ubujura na ruswa kandi kwitonesha gukoresha ububasha nabi, ukudahana n'uburiganya ku nzego zose bizahanwa hakurikije amategeko. Umukandida Martin Fayulu wari watowe nk'uhagarariye abatavuga rumwe n'ubutegetsi nyuma amashyaka UDPS na UN sakaza kumutera umugongo abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter, yongeye gushimangira ko nta mashini zigomba gukoreshwa mu matora yo ku itariki 26 z'ukwezi gutaha. Nyamara komisiyo ishinzwe amatora muri Congo CENI na nubira cyashimangira ko nta matora yashoboka ku itariki ateganyijweho mu gihe imashini zitakoreshwa. Mu gihe kandi byari byatangajwe ko Bwana Felix Tshisekedi uyobora ishyaka UDPS ari nawe mukandida waryo yari kugera mu gihugu ku itariki 17 z'uku kwezi, bigahinduka biravuga ko none hazaza ku itariki 24 z'uku kwezi ku munsi wa gatatu w'ibikorwa byo kwiyamamaza. Ishyaka rye rivuga ko yasubitse gahunda yo kugaruka kubera ibiganiro yari afitanye n'abafatanyabikorwa b'ishyaka ba mu mahanga. Komisiyo y'inama y'abepiskopi gatulika ishinzwe ubutabera n'amahoro CGP yiyamaze gusaba ubutegetsi guha abakandida bose ubwisanzure n'uburenganzira bwo kwiyamamaza ahantu hose. Muri raporo yarayishyize ahagaragara, CPG yahamagariye ubutegetsi kureka indorerezi z'amashyaka ya politike, indorerezi n'abakozi b'amatora, abanyamakuru n'abandi bakazakurikiranira amatora mu bwisanzure. Muri raporo y'iyi komisiyo yanerekanye ko ubutegetsi bwahutaje abigaragambyaga hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwezi kwa cumi k'uyu mwaka, harimo abantu batanu bapfuye, bane muri bo barashwe, 91 bakomeretse, 7 muri bo bakomeretswa n'amasasu, mu gihe abagera kuri 362 bafunzwe. Iyi raporo iragaragaza ko 38% by'imyigaragambyo ubutegetsi bwari bwaburijemo yanabaye, kandi ko hafi 80% by'imyigaragambyo yari yateguye mu mahoro, ariko hejuru ya 52% byayo abigaragambyaga batatanyijwe n'abapolisi. Iyi raporo ivuga ko ku kigero cya 14.71% abapolisi bakoresheje amasasu yica. Nibutse ko komisiyo y'amatora yemeje abakandida 21 bazahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yo ku itariki 26 z'ukwezi kwa 12 y'umwaka. Amatora amaze gusubikwa inshuro ebyiri kuva manda ya kabiri ya Perezida Kabila yemerewe n'itegeko nshinga irangiye mu mwaka wa 2016. Claude Ganza, Munyamagana, mu burasirazuba bwa Congo Kinshasa, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Tugume muri Kongo, haribu kudushimikira mu gisata c'impunzi kivuga mu abanyeshuri b'abarundi bo mu ishure y'intango na yisumbuye mu kambi ya Murongwe, bafashwa n'ishami rya ONU gitaye impunzi HCR ibicishije muri Action Aid. Bariko birukana ku bwinshi kubera ko amafaranga y'ishure y'umwaka w'2018/2019 batarariha no kutagira imyambaro y'ishure ibaranga. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu muri Kongo Vedaste Ngabo.
Ababyeyi b'abanyeshuri biga kuri aya mashuri afashwa na HCR binyuze muri Action Aid bavuga yuko batewe impungenge n'abana babo bakomejwe kwirukanwa kubera ikibazo cy'amafaranga y'ishuri atarishurwa kuva uyu mwaka w'amashuri 2018/2019 watangira muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Leonidas Habyarimana ni umubyeyi urerera ku ishuri ribanza rya EPK 7, atangazwa n'uburyo abana babo bicara birukanwa kandi bari mu maboko ya HCR.
Jewe mbere iyo numvise ko abana bari higwa bakarigwa na HCR ndabyumva nk'igitangaza, ntibibaho nta n'ibyo nemera kuko jewe ubwanje abana bamaze imyaka 3 batiga. Ubwa mbere namaze umwaka muri ka transit, abo ntibawize banshikiza mu rusenda, irusenda naho barabirukana ngo nzoje Murongwe, ngeze i Murongwe banza no kucenda amashuri arangiye, none ubu batangwe kubirukana ngo sindahiriha, kandi nanje nzi yuko HCR itegetswe kurira abo bana nk'uko yashinze amashirahamwe aho rucade nabandi bateza gukurikirana abana rero ikintu gitangaje cyane nuko batubwiye ko bazoturungikira mu Marokenza amafaranga muri telefone mu buryo bwa MPESA hakaba hageze iki gihe tutarabona isona noneho bagasuramwe kwirukana ba bana kandi bazi ko ayo turiha tuyahabwa na hase twosaba hase ko yokurikirana abantu babo yashizeho nk'abayibera ijisho muri Congo ikaraba ko bayikorera ibintu byayo neza nk'uko iba yabitumye
kubw'Imana Pascal nawo ni umubyeyi urerera kuri iri shuri rya EPEKA 7 avuga yuko bafite impungenge za kazoza k'abana babo bamaze amezi abiri bicara birukanwa kubera ikibazo cyo gutinda ku ishuri guma amafaranga y'ishuri nayo ibikoresho by'ishuri.
Ingwane duhura nazo nuko abana bamaze kubirukana baca bashika ibyangazi muhira niho bagitumwa ku mpamvu z'uko atari ku mashuri iyo twarungitse ngo bige bashafuze ngo kubirukana twebwe bavye ntibiduhimbara igiti kigoro kikiri gitoyi amaze kujya kwiga bakamwirukana akazoza twatuze muri uwo mwana imyaka ikaba bibiri irenga tumaze mu nzira n'abacu batiga rero twari intumbero y'akazoza k'abana bacu kuko intumbero yabo nuko bazokwiga bagira nabo ico bigize gute bimare mu buzima amaze kubata ko bariga ntitwari umubyeyi wacu aseri icyatumari cyari kutumana ko ari kubigisha bakiga kugira ejo habo heza hata habe mu ishuri rero ntubona icyo bazovamwo atari gucika ibisuma n'ibyangazi n'ibyamayibobo bitazobabwirira ikimaze mu kazoza k'abo rero byo bisaba aseri nk'umubyeyi wacu ari yatuzanye hi murongo nuko yo vuya n'abigisha babo bana bakaba ibyo basaba byose kugira ngo abana bacu bige we kwa turatuza turi impunzi nta buryo dufise bwo kubarihira n'amaboko gufungwa tuteze ase no kubigisha tuteze ase niwe data wacu niwe umubyeyi wacu niwe sekuruza babo bana rero simbo n'uri duzo hanga amaboko atari ase nyene ikibazo yuko kiramara hafa amezi abiri abana birukanwa ase cyakira abana amaso niwe tuzokora iki ase niyo umubyeyi wacu ne abo barimo nabo tuzobaha iki kwari wiwe kudusherukira wasenya akavugana nabo kamara ikibazo mu nzira
mugihe ababyeyi bashinja ishyirahamwe rya SR ko tajya gishurira abana babo ubuyobozi bw'ishuri ribanza rya EPEKA 7 ibwo buvuga yuko SR yohereza ababyeyi amafaranga kwishura binyuze mu buryo bwa MPS hanyuma ababyeyi bo muri inkambi bakagira amafaranga y'ishuri batayishuye kuko hari ababyeyi bakirimo ibirarane by'amafaranga y'ishuri y'umwaka ushize. Sadiki Joseph ni umuyobozi wungirije w'ishuri rya EPEKA 7.
Shirika ya HCL pamoja na shirika zingine anayotumika nazo kwa
ishyirahamwe rya SR hamwe n'andi mashyirahamwe bakorana ku by'amashuri baraza bagaba ababyeyi amafaranga y'ishuri hanyuma ababyeyi bakaza bakishura ariko ku ruhande rw'ababyeyi hari ababyeyi bishura bigoranye kuko usanga hari abari amafaranga y'abarimu ubu hari ababyeyi bafite amadeni y'ukwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu hari n'abandi bafite amadeni y'ukwezi kwa kane kwa gatanu k'umwaka ushize amezi yose bafite ni atandatu. Ngeze ku ruhande rw'ishyirahamwe rya Action Aid anaryo rishinzwe uburezi muri ASR mu nama yabahuje n'ibigo by'amashuri byakiriye abana b'abanyeshuri b'impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Murongo na Rusenda basezeranyije abayobozi b'ibigo by'amashuri ko bazishurira abana amafaranga y'ishuri mu kwezi kwa cumi na kabiri. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika i Murongo yo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Jigeme ka Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda bakunze ibikiganiro camagara yacu ingene tuyabungabunga ntiturabibagira ni mukanyi sase. Mu kiganiro cingene tubungabunga magara yacu na yabacu cuno munsi turagaruka ku ngwara yitwa arthrose ni ingwara ifatira mu magufa. Mugenzi wacu Diane Ndonsi Bujumbura yegereye muganga Angelique Nyokindi amubaza uko ifata ningene umuntu yoyirinda tubatege abiri.
Muganga Angelique Nyokindi umuhinga yanonoso ibijanye no kuvura ingwara zifatira mu ngingo asigura ko bene izo ngwara zose zidafata kumwe. Atangura tubwira uko iyi ngwara yo mu magufa bita arthrose mu rurimi rw'Igifaransa ifata.
Kenshi irakunda gufata nko mu mavi umuntu bikanka ko yikonya ko yicara yamara kwicara bikanka ko ahaguruka aho mu mavi niho hakunda gukarigwa cyane. Mugabo irafata n'izindi ngingo na cyane cyane mu ntoki ku bakenyezi bariko baragira imyaka iri kirarenga 50 mu ngingo z'intoki zigadadarara hakaca haza kutuntu tumeze nk'utuvyimba womengana kandi kagufaka ariko karamera gaca kabuza kwingingo uyikonya nk'uko bitegerejwe. Urutiga umugongo rakarigwa cyane nagone niyo ngwara aho ingingo z'urutiga umugongo zitaba zigikonya uko bitegerejwe.
Muganga asigura kandi ko ahanini ingwara ikarira abakenyezi kuruta abagabo nabone bafise imyaka 50 n'irenga. Ariko kandi n'abakiri bato ntibakwiye gusya bwose. Muganga aravuga inkabuzo zayo ku migwi imwe y'abantu nubwo ikitera kitaramenyekana.
Umuntu yakoresheje ingingo cyane rwose mu mwanya muto hanyuma mu nyuma kareka, urabona abakinyi nk'abo umupira w'amaguru bariruka cyane bagakoresha ingingo. Iyo yakinye umupira hama akagera imyaka agaca hagarika rimwe na rimwe, izo ngingo zica zidadarara kuko iba yari yamenyeye gukora ku rugero runyarutse hama agaca hagarika. Canke bajya abakenyezi bakunda gutamba cyane nabone barakoresha ingingo, dufatire nk'abatamba izi ntambo z'ikirundi canke ntambo z'ikizungu bagerageza kugorora ingingo cyane. Iyo na bone baretse gukwe nabukwe biraza. Hariho nabandi bakunda gukoresha nk'abajya bikorera imizigo bararuhisha cyane urutiga umugongo, uca usanga bakunda gukarigwa niyo ngwara ya arthrose ku rutiga umugongo.
Aha kandi abakenyezi badatandukanye imbyaro nk'uko bihanungwa n'abajejwe amagara y'abantu barakarigwa n'ingwara. Muganga aratanga umuco na cyane cyane kubavuga ko bagwara umugongo kubera bibarutse bakozwe.
Mu bisanzwe ikituma babarasa kubera ngo bamukoze canke ngo yabyaye neza n'ukuntu aba yabyaye yegeranye imbyaro kandi ntawe uruhurira umugongo. Kuko ugiye kuraba amezi 9 umukenyeza mara yibungenze kujya ugenda ubona mu nda hagenda hahinduka haba hanini, ni ukuvuga ko hagenda hafyonda wa mugongo nawo. Kubera rero ari ibintu by'amagufa bitaba navyo biri bugaruke nka kujya tubona imbere hagaruka indikaba nini ya wa mugongo nawo ntugaruka, wa mwana ari munda aguma ayifyondera hiri.
Yego, hari n'abakunda kuvuga ngo hari ico bumva kihere mu kuguru ngo kikaduga ngo bakacumvira mu bitugu, ico kintu ico bagifatiye muri izo ngwara zo magufa nyene.
Yego, urakoze cyane. Asha, ico kintu gifatiye ku izo ngwara nyene ico nibijya abaca bavuga ko afise nerve sciatique, benshi akubwira afise nerve sciatique mugaba bariyo abari uwo mutsi iyo nerve sciatique nyene iba yafyonzwe. Rero kandi kenshi ifyondwa aho ivukira ku rutiga umugongo ku ngingo za nyuma ama vertebre ya nyuma. Mu bisanzwe hagati y'amagufa n'ayandi mu ngingo hariho akantu kameze nk'akamatera ako bita cartilage gatuma ayo magufa adakorana ko kandi gatuma bikunda ko ingingo yikonya neza. Rero ako cartilage kagenda gahera ku rutiga umugongo hari ako bita kadiske gaca kamera nk'agasohotse. Iyo kameze nk'agasohotse rero gaca kaza gufyonda wa mutsi umwe bita nerve sciatique. Rero naho kubera uva mu mugongo kamanuka no kuguru kose ugashika no mwino rikuru no mu mano matoya, iyo bivanye n'uruhande ruriko rurafyondwa na ya ka kadiske kasohoka, niho rero wa muntu aca kubwira ko yumva ikintu agiye guhonyora kumva uruntu ngo ruvuye mu kirenge rukaduga agaca kubwira aho kigera. Ntababeshe ni uko nyene niko bimera. Mbere hari naho kugura aca yumva kuregarega kukareganuka bikanka nuko guterura
bagaca bacita igisigo mu kirundi cyangwa kinyama mubiri.
Ngira bacite kinyamubiri kuko ico kigisigumenga kiri munda nti sico kimanuka mu kuguru.
Muganga Angelique Niyokindi abandanya avuga ko iyi ngwara ishobora kuvugwa umuntu akabana nayo itamusinzikaje ngo imugire ikimuga nkuko bikunze kwibonekeza kuri bamwe nubwo ubuvuzi bwayo butaratera imbere mu baganga benshi.
Nk'ivyo vy'ama specialite mu Burundi ntibaraba benshi ntibaheza ngo babimenye. Umaze kumva nko mu gihugu c'u Burundi kirimo abantu barenga 1,800,000 z'abantu, ukumva ngo abantu bazi niyo specialite ya rheumatology ugasanga ntibayizi. Hari ukubwira ati ico kintu ahubwo ndacumvise uno munsi. Rero no muri nyabaganga batamenye ko hariho nyaba specialiste ngo babarungike ko ntibanabyiyumvira, nuko aca mubwira ngo ngurumva wowe ngo urakuze ngo ni ingwara ijanye no gukura, agaca agenda kicara hajya nibajye uzosanga barakongataye basigaye bagendera muri ka gatebe basunika bitagikunda ko bivana hasi atagishobora no kwihamaza. Si ingwara ijanye no gukura, arthrose ayimenye kare bakamuvura bakamubwira ingene yifata areheza akabaho imyaka yobayeho kandi ari mu buzima busanzwe ashobora kwihereza kina kiriye.
Uretse ko ingwara ya arthrose umuntu ashobora kuyikingira mu kwihereza ifungurwa zirimo sanganyangaburo ndema mubiri na ntanga nguvu, arahamagarirwa kandi kwama akora imyimenyerezo yo kwinonora imitsi. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse na muganga bari kumwe tubashimire kuri ico kiganiro mushobora gusura kumviriza kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA kaburungu com mujahanditse ikiganiro iwanyu mu ntara bakoze namenyesha makuru bacu bose bagize ico batera kugira ngo iwanyu mu ntara yuno munsi ishoboke muyumve Macbill Facile Gebe umurantunga yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Adrius na Diane Nahazwe twari turi kumwe ndayifurize kwandanya mu ruraniko n'utonde rw'ijuru rya Amerika tuzosubire ejo nkaho twahereye.
La radio